Imungwana ya mumbiriza ni radio isanganiro dusamira ni Bujumbura ku mugwa mukuru wa Burundi mu by'ubutunzi muratwumva kuri megahertz 89 n'icindwi mu kiya ya Cimbono mu micungararo hagati mu gihugu turumvikana kujana na rimwe ahasigaye mu makungu turondere kuri wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu Orenage turi ku munsi wa gatanu ngenekerezo ya 20 nyakanga 2019 ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu makuru mu kirundi yo kuno mutaga akaba agezwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Inzoga itarekuwe n'amategeko yitwa Kibarubengo yasubiye kwibonekeza mu ntara ya Ngozi bikemezwa n'abajejwe igipolisi muri iyo ntara bakamenyesha ko ngo abayikora batoye ubundi buhinga bwo kuyikora bakoresheje amaproduits chimiques mu Gifaransa. Muri politike abaserukira imigambwe CNDD-FDD Ipona CNL hamwe nabo mu ntwaro nibo bagize umugwi uzotegura amatora mu gisagara ca Bujumbura washizweho kuri uno munsi wa gatanu naye mu ntara ya Bujumbura imigambwe itandatu akaba ariyo iserukiwe muri imwe n'uwo mugwi abandi basigaye bakaba bava mu mashengero no mu mashirahamwe yigenga. Mu gihe kugenekereza ya 2021 nyakanga ku mwaka utashe amakunga himbaza umunsi wahari wa mahoro ubushikiranganze bw'agataya kazi na muntu mu Burundi bwasohoye itangazo aho menyesha yuko uwo munsi uhuriranye n'urumuri rw'amahoro rumaze iminsi rumurikira ibikorwa by'iterambere mu Burundi. Twabiteguye muri ano makuru tubafitiye na gucana yandi bidukikije nkuko vyama ku minsi ya gatanu no munsi ya Ruyizi ndayisaba umwigisha muri kaminuza akatumenyesha ko igisenge cisi kirimwo imyuka myiza ikingira abantu n'imishwarara ikingira abantu imishwarara y'izuba ariko ngo ico gisenge kikaba kigeramiwe n'ibyuka biva mu mahinguriro y'ibihugu bya rutura. Alphonse Kubwimana ari muhinga bw'ibyuma imehisha niyo nkuru nje ngo ndabashikirize ano makuru ahagaririwe na Francine ndiyo kubgayo sangwe ikaze
sangwe muri sanze kuri radio isanganiro.
Nasuye kubaramutsa mwe mwese mahise mu radio isanganiro ano makuru tuyahereye mu gisata c'umutekano amaritiro arenga 1,600 y'inzoga ibujijwe bita Kibarbe yaraye asheshwe n'igipolisi aho bita kuryama ivo mu gisagara ca Ngozi. Mu gipolisi bavuga ko vyasubiriye kwimonogoza kubera batoye ubuhinga bushasha bwo kuyikora ngo bashiramwo ibintu bihinguwe bita produits chimiques mu Gifaransa. Ivyo ngo bituma ico Kibarbe gisa n'inzoga y'ibitoki isanzwe igipolisi ngo kikaba gikorana n'abanyagihugu cyakoranye n'abanyagihugu bakaba mbere baratanguye gufata iyo produit. Abantu batandatu badandaza iyo nzoga nibo bafashwe barafungwa mu minsi ndwi iheze. Igitabo mpana vyaha cy'u Burundi gihanisha mwe nabo bantu umunyururu uri hagati y'umwaka n'imyaka ibiri hamwe n'amande ari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Imigwi izotegura amatora mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura yashizweho kuri uno wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura abari mu mugwi bava mu migambwe ya CNDD-FDD Ipona CNL hamwe no mu ntwaro naye mu ntara ya Bujumbura imigambwe itandatu niyo iserukiwe abandi basigaye bava mu mashengero hamwe no mu mashirahamwe yigenga. Oba ni iyo nkuru muhinga bw'ivyuma banyeretse ko iyo nkuru itarashika ariko turaja kuyigaruka ko aho idushikirira hose. Amakuru tubafitiye tuyabandanirize mu ntara ya Rumonge gukuraho imiryango y'abantu baba mu mashamba kingiwe no mu ntara za Bujumbura Bururi na Rumonge niwo muti urama kugira ngo amashamba kingiwe ayo mashamba kingiwe koko. Leonidas Nzigiyimpa umwe mu banditsi umugambi wo gukingira ayo mashamba washikirijwe wongera uremezwa mu Rumonge kuri uyu wa kane niwe bivuga agashikiriza ko ari ivyihuta kugira ngo ibishoboka bikingirwe ku neza y'abanyagihugu. Jean-Pierre Misago hariya mu Rumonge.
Mu mashamba atanu vyitwa kwa kingiwe mu ntara za Bujumbura Bururi na Rumonge atatu n'ukuvuga Inyamonge Kigwena na Vyanda harimo abantu bayabamwo. Kugareho Nidasinzigimpa umwe mu banditsi umugambi wo kugarukira no kubahiriza ayo mashamba birihuta ko leta y'u Burundi ikoranye n'abayifasha nka FAO batandukanye ayo mashamba n'abayabamwo.
Umugambi wihuta wo gukingira ibibanza bikingiwe mu Burundi mbona wihuta kangombwa ubonetse woba gutora umuturama ku ishamba cimeza rikingiwe rya Monge mu gutandukanya abanyagihugu n'iryo shamba hamwe no kubahiriza rero ahasigaye neza imbibe zikaboneka hanyuma zikubahirizwa n'abantu bose no gutora umuturama rero ku ishamba cimeza rikingiwe rya Vyanda mu gutandukanya iryo shamba n'abanyagihugu bari nyenyagiyemo.
Uwo muhinga mu gukingira ibidukikije avuga ko vyiza bari kuronderegwa ikigwati hanze y'ayo mashamba vyanse naho bafata igice cy'ayo mashamba bahebere abantu ari ariko ahasigaye hakingiwe neza
habonetse ahandi bobaha irindi itongo bobaha inyuma y'imbibe za reserve byo bavyiza cyane hakabura naho nibafume bafata kwigice hanyuma rero bagiye aho bantu bahubakire hanyuma rero babigishe kubana neza rero n'ivyo binyabutsima ahasigaye naho hakingiwe za mafu zironka uburaro bwiza hanyuma rero zikwege bamugarukera rugendo bazana amahera igihugu gikeneye
amakarata mashasha ayo mashamba yerekana ko ayo mashamba amaze gutakaza hafi ibice 30 kwijana vy'uburinganire yari afise haraheze hafi imyaka 20 Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Jean Pierre Misago rakeneye tuve mu Rumonge tugaruke hano mu gisagara ca Bujumbura ne nabivuze mu ntango yano makuru imigwizo yategura amatora mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura yashizweho kuri no wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura abari mu mugwi muri uwo mugwi bava mu migambwe ya CNDD-FDD iprona CNL hamwe nabo mu ntwaro naye mu ntara ya Bujumbura imigambwe itandatu niserukiwe abandi basigaye bava mu mashengero hamwe no mu mashira hamwe yigenga abandi yo nkuru yaduteguruye no nkuru
mu ntara ya Bujumbura umurwi CEPI ugizwe n'abantu 11 imigambwe iserukiwe ni iprona CNDD-FDD, MSP Inkinzo, FNL, CNL na ADR. Amashira hamwe nayo yaserukiwe ni ABA na MCFS. Amashengero nayo yaserukiwe muri uwo mugwi ni umuryango w'amashengero ya Emmanuel na MUBU. Mu gisagara ca Bujumbura naho abagize uwo mugwi ni batanu. Imigambwe bavamo ni CNDD-FDD, CNL na IPRONA, wundi akaba yaserukiye intwaro, wundi nawe akaba yigenga. Mwishira hamwe aba babona ko abantu batanu ari bakiye mu gisagara ca Bujumbura bivanye n'ubunini bwacu. Jean de Dieu Ndereyimana ni warirongoye
tukabona ko abo bantu batanu badakwiye turavye nko muzini ntara aho usanga amakomine 10 acagira abantu 12 kandi abo bantu giye guteranya ugasanga nti baba bantu bangana nabo mu gisagara turibaza ko bogira status special ku gisagara ca Bujumbura
mu mugwi Seni wawuserukiye yasiguye ko amategeko akoreshwa aramwe hose kuko bafata igitigiri c'amakomine bakongera ko abantu babiri umwe akaba ariwe abarongoye uwo mugwi mu ntara wundi akaba jejwe ibikoresho umugwi Seni uvuga ko uwufise ico asaba ko cokosogwa ivyo bita concours mu gifaransa yo bikora gushika igenekerezo rya 2025 rya kuno kwezi kw'icenda nayo kwigenekerezo rya 30 azoca hasohoka intonde ntabanduka z'abagize imigwi ku rwego rw'igihugu nayo kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 10 bakazoca barahirira amabanga bazoba batanguye
abani yo nkuru urakenuye tugume mu ico gisata nyene abagize ivyimfata kibanzu mu gwi ntara ujejwe gutunganya amatori muyinga birekanywe kuri no wa gatanu kubanyamigambwe basaba guserukirwa canke ku mpari ku wotwara uwo mugwi ku gwe gwi ntara utwara mu gwi gihugu ujejwe amatora asaba abari nivyo basaba ko bihinyanyugwa ko bubimenyesha biciye mu nyandiko zizo bazovyige hisunzwa amategeko Dieudonne Nzeyimana akorera radio Isanganiro muyinga yakuwe kuri telefone na mugenzi wacu Moise Misako
aberekanywe n'abantu 9 cancane bava mu mashira hamwe n'abagabo kanabakenyezi uko imigambwe yaserukiwe nine ariyo CNDD FDD IPD IPRONA hamwe na CNL urumva ko abenshi arabo mu mashira hamwe atatu hamwe rero n'uwo mu idini akaba rero watanzwe n'abajeje intwaro ariko yaciye asaba ko yocasubirizwa biciye mu rwandiko
kuri abo berekanywe abanyamigambwe bavuga kwiki
abanyamigambwe ngai muyinga baravuga ko muri rusangi bashima nubwo ari byo bidoga nkabo muri sabanya kodi bubase buye ko bitumvikana kubona aho mashira hamwe yigenga n'amadina libo bafata ibanza kinini kandi z'amatora hanini ngo biraba abanyamigambwe bahiganwa bagasaba rero ko boshigwa mu migwi zoshingwa ari ku rugero rw'amakomine ikindi hanini ni impari zaciye zivyuka ku bijanye n'uworongora umugwi w'intara guko umugwi igihugu ujejwe amatora bari baza bashikirije ko uyu mugwi wo kugera w'intwara wazerukirwa n'umukenyezi yatanzwe n'umugambwe CNL abo muri CNDD-FDD de na IPRONA bakavuga ngo nta buramba afise abo muri CNL bati nta kibazo biteye guko azokorana n'abandi
kuri amakenga abanyamigambwe urongoye Seni yari yishikiye ngaho yavyishuye kwiki
Peto Kazeri Kazise atwara umugwi w'igihugu wavuga ko iyi migwi ifata ingingo bigiye mu byo kujya inama n'ingingo akavuga ko abifuza ibyo nyanyugwa ngo nuko vyandika bizomenyeshwe uyu mugwi hanyuma wikorere ko hizungwa amategeko hagati y'igenekezo rya 2023 na 2025 zo kukwebura matari wakabana yajyanibwa kije abanyamuyinga ko naba bizewe batazokora baserukira imigambwe ahubwo ngo bomenya ko bazaba bakora igihugu cy'igihugu
isanganiro iradiduza.
Turabana nyina makuru twabateguriye kuri radio isanganiro ku isaza 6:36 bamwe mu gwaruka gwahereje amashuri canke bakibandanya kwiga bakoze kuri no wa gatanu gikorwa co kwegeranya amacupa canke utumwanya bitabura ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika akaba ari mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Lord de Charité Girimbabazi umwe muri abo yabwiye radio isanganiro ko ibyo bariko barakora bisanzwe mbere bikogwa n'urundi gwaruka go kwisi yose buri wa 20 nyakanga agahamagarira urundi gwaruka kwitaho ibikogwa nk'ivyo kugira ngo babera karorero abandi hamwe na leta. Marie Claire Kazeneza.
Ugo gwaruka gwo mu mashure hatandukanye yo twarusanga kuri kimwe mu bibanza byo kwinezereza biri ku kiyaga Tanganyika bariko begeranya amacupa canke utumwanya bitabura ivyo navyo bikaba bibangamira ibidukikije. Ugo gwaruka rero rukaba gwifatanije n'urundi gwo mu bindi bihugu aho kuri buri wa 20 nyakanga baje mu barabara ngo bakiyamiriza iyo nonwa ry'ibidukikije. Lord Charité igira imbabazi numwe muri ugo gwaruka.
No musitwaje gusukura igihugu cacu ariko twashimye tangura kuri
mura dutunge tubandanye na no makuru igenekerezo rya 2021 nyakanga makunga arahimbaza umunsi mpuza makungu wari wa mahoro mu itangazo rya sohowe n'ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu mibaro n'iterambere ridakumira. Umwunganirizi w'ubwo bushikiranganje yamenyesheje ko iryo genekerezo rihuriranye n'urumuri rw'amahoro rumaze iminsi rumurikira ibikorwa by'iterambere hano mu gihugu. Eliza Nkerabirori akaba yashikirije ko uwo munsi uzohimbazwa mu Burundi kugenekerezo rya 2027 za kuno kwezi kucivugo dukingira ibidukikije dutsimbataze amahoro mu Burundi. Tumukurikire.
Uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 2021 nyakanga Burundi burifatanya n'ibindi bihugu byo ku isi yose mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro. Muri ibi bihe biragaragara ko ihindagurika ry'ibihe biteye umutekano muke mu bibeshejeho abantu no mu buzima bwabo bwa misi yose. Niyo mpamvu icivugo mpuzamakungu cy'uyu mwaka ari igikorwa cyo gukinga ihindagurika ry'ibihe gikorwa cy'amahoro. Leta y'u Burundi irishimiye ko iki civugo gihuriranye n'umugambi igihugu washwizweho ku mwaka uheze ewe Burundi urambaye wahariwe gukingira ibidukikije mu pambika imisozi ibiti no guca imikobe. Icivugo cy'uyu mwaka ku rwego rw'igihugu kikaba ari dukingira ibidukikije dutsimbataze amahoro mu Burundi. Uyu munsi mukuru uhujyanye n'uko Leta y'u Burundi iheruka kwitunganiriza umugambi w'iterambere ry'igihugu w'ibihumbi 2018 ushira 2027. Uwo mugambi ukaba mu byo wishinze harimo gukingira ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mu gace kabo ka 11 kiswe itunganywa ry'impanuka zihindagurika ry'ibihe. Leta irashimishwa kandi n'uko uyu munsi mukuru uhuriranye n'igihe abari barahunze bariko barahunguka ku bwinshi kandi ku gushaka kwabo kumva z'uko umutekano ari umusesekara mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Byongoye uyu munsi mukuru uhuriranye n'isozerwa ry'urugendo rw'umuri rw'amahoro kugira inshuro ya 13 uheruka guca mu ntara zose z'igihugu rushigikiwe n'abenegihugu bafatanye mu nda mu munezero ntangere no mu bikorwa by'iterambere. Turamenyesheje ko ibirori by'uno mwaka bizobera mu ntara ya Cankuzo ku kibuga c'inkino ca Kigamba kugenekerezo rya 2027 nyakanga.
Maître Elisa Nkerabirori umwunganizi w'ubushikiranganje wa gateka kazi na muntu mibano n'iterambere ridakumira ijugiwe tukaturikisha mugenzi wacu Charles Makoto. Tubananirize ano makuru mu gisata c'inkino umugwi nserukira gihugu w'abakinyi bakinira hano mu gihugu mu mupira w'amaguru uguriteguriye neza urukino ruzowuhuza no kuri wa gatandatu hazoba rejo n'umugwi nserukira gihugu ca Uganda akaba ari muri za nkino zo kurondera uburenganzira bwo kuzokwitaba amahiganwa ya CHAN azobera mu gihugu ca Cameroon mu mwaka wa 2020 zashikirijwe kuri uno munsi wa gatanu n'umumenyereza w'umugwi nserukira gihugu mu kiganiro n'abamenyesha makuru Jocelyn Bipfubusa agatera kamo abakunzi b'umupira w'amaguru mbere w'umugwi nserukira gihugu kuzoba bari baje ku bwinshi kubashigikira. Tumukurikire.
Nivako tuteguwe neza turafinga na kima kwa ma turafise espoari kuzo gira machi nziza ejo.
Kuruhande kubu menyeleza nikiki muama chakabigia kukira nguru kino kwejo mzo shure kurusinda.
Kwa teguwe toko tuweza kondiri nzinzi nga muhira nchoki nyamuku tuwa kureko chane.
Beka muama ufise ya makuru yu mkwi mge kutu hura ingene uogo usanzo uvati.
Hego tulazi ngene wakina nimi kukunda kucha kuruhande uravi Uganda, Kenya. Kunda kucha kuruhande chane tuwa genje kugara kuruhande. Kani nabani wakina upira unyaru kwa vizyo sikwa teguwe tuwa hati mingene zosho wa kukina. Bivaino kuna wakina.
Nakae kama mwashikiriza abakunzi umupira magurunga magurundi.
Kwa sababu kuzako tu shikiari bienje kuturize kutuzogera kwa kushimvu tu zishowa kwa tu shovu nizir.
Uracha mugachana yandi muvidu kikije.
Turangirize kuri no bucana yandi bidukikije gisenge tisi kirimo imyuka myiza ikingira abantu imishwarara y'izuba ibyo bivugwa n'umwigisha wa kaminuza Aloyse Ndayisenga amenyesha ko ico gisenge muri no myaka kiriko kirononekara kubera ivyuka biva mu mahinguriro y'ibihugu vya rutura bigatuma haba ihindagurika ry'ibihe kubgiwe ngo naho Burundi atamahinguriro arekuri ivyo vyuka bufise ngo burabangamirwa n'iryo hindagurika ry'ibihe bucana yandi bidukikije uno munsi na Christella Nizigama.
Igisenge cy'isi kigizwe n'ibice bishika kuri bine. Igice kimwe bita stratosphere mu Gifaransa niho hari agasenge bita couche d'ozone. Umwigisha wa kaminuza Aloyse Ndayisenga amenyesha ko ico gisenge hamwe cyo kononekara nta buzima bwo ku isi bwo babugishoboka.
Iyo uvuze igisenge cy'isi ni iki gisenge nyene harimo umwuka bita oxygen utuma duhema utuma abantu babaho. Nyuma rero hariho n'indi myuka myinshi iri muri ico gisenge. Hariho n'umwuka kabita ozone nuwo udukingira imishwarara y'izuba bita mu Gifaransa ultraviolet kuko hamwe yo dushikira ubuzima bwacu n'ubwo ibikoko ngira nti bwosubira kubaho kuri isi.
Mu gihe havugwa ubushuhe bw'imihingo itandukanye y'isi ibyuka bibi biva mu mahinguriro nibyo bituma ico gisenge cononekara bigatuma haba ihindagurika ry'ibihe.
Ni ukuvuga ko ijya myuka itegwa n'ibikorwa by'abantu amahinguriro ibaye myinshi mu kirere ituma ikirere gishu no kuvuga ubushuhe bukaba bwinshi hanyuma ijya myuka niyo yo isubira igatuma kije gisenge gisambuka.
Kubwiye umwigisha wa kaminuza ngo naho Burundi atamahinguriro menshi azana ibyuka bibi bufise ngo ibihugu biteye imbere nibyo bifise amahinguriro atuma haba ibyo byuka bibi byonona igisenge.
Igu Burundi twovuga yuko si igihugu gifise amahinguriro menshi ari byo coba gikora bikeya mugabo ibihugu bisohora ijya myuka myinshi nibyo ibihugu biteye imbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, ibihugu vya Buraya n'ibindi bihugu byo muri Aziya. Ku Burundi novuga ko atari no kuri imyuka myinshi muga hageze ingaruka ni bihugu byose biheza bikamerwa nabi.
Aloyse Ndayisenga abona ko ico gisenge cy'isi cyo kingirwa mu kugabanya ibyuka biva mu mahinguriro n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere bidasigaye inyuma.
Ico kugwa ibihugu bijya twita bya rutura nivyo byotangura bikaraba ingene ibyo myuka igabanuka cyane. Hariho nibimaze gukorwa mbere ku rugabane novuga ku isi yose uhereye nk'inama yabereye mu Buyapani mu gisagara cha Kyoto mu 1997 harabayeho urwandiko aho ibihugu byinshi byiyemeje ko bigiye kugabanya iyo myuka gushika n'ubu kuva nko mu 2015 harabayeho ico bise COP21 baragerageza bakaraba ingene bogabanya iyo myuka bagasezerana n'amasezerano gabo igisigaye kuraba nuko ayo masezerano akurikizwa.
Aloyse Ndayisenga avuga ko ibihugu byose yaba ibiri mu nzira y'amajambere canke ibya rutura byoja hamwe mu kugabanya ibyo byuka bibi byonona igisenge ngo kuko abahinga baramaze kwerekana ko ico gisenge kiriko kirasambuka.
Christella Nizigama na Aloyse Ndayisenga umuhinga mu bidukikije murakenuye ni nandu duturangiriza ano makuru twa twabateguriye twongera tukanabashikiriza ariko mu dukundire tubibutse yuko ingozi inzoga itari kuwe n'amategeko yitwa kibarwe ngo yasubiye kwimonogoza abikemezwa n'abajejwe igipolisi aho amenyesha ko ngo abayikora batoye ubundi buhinga bwo kuyikora hakoreshejwe ibindi bihinguye bita amaproduit chimique mu Gifaransa. Muri politiki abaserukira imigambwe CNDD-FDD ipona senere hamwe nabo mu ntwaro nibo bagize umugwi uzotegura amatora mu gisagara ca Bujumbura washizweho kuri uno munsi wa gatanu naye mu ntara ya Bujumbura imigambwe itandatu akaba ari iserukiwe muri mwene uwo mugwi abandi basigaye bakaba bava mu mashengero no mu mashirahamwe yigenga. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi yakoze na Alphonse ariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma amakuru yahagariwe na Francine ndiyo kubwayo mwashikijwe na Emery Richard iyo nkuru abari ku meza mwandanye mwihereza n'akayabagu mugire kandi umunsi mwiza mwane mu kiganiro vya radio Isanganiro.